Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya 30 mu kakaru n'umwaka w'ibihumbi 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatya yakawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ndya sango rya makuru mu kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkurunguru zikurikira. Ikibazo cyo kwiyunguruza cyabaye akayobera abahinga muri komine Ngozi inyuma y'iminsi itatu abunguruza abantu n'ibintu bahagaritse imirimo biturutse ku mande y'umurengera abarengeje abantu gupakira canke abarishije amafaranga menshi baciwe n'abapolisi baraburuja n'uruza ku mabarabara. Kosendi Kumana rungu ishyirahamwe parseme yawe na ko umuti atari guca amande abunguruza abantu ahubwo leta arikwiye guturira umuti ikibazo cy'ibitoro mu gutuma ko inama ikokoma. Abanyagihugu bo muri komine Bwambarangwe baratabariza abapfungwa bakuwe mu rumonge baza gufungirwa muri brigade Bwambarangwe. Bavuga ko babayeho nabi cyane bagasaba amashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu kugira icyo akoze mu ntumbero yo kurwanya ayo mabi. Nayo mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tugaruka ku banyagihugu batari bake baganda gugwa nabo mu kibano bakekwa ko uburozi aya n'ayandi imukanya sangwe kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Ikibazo cyo kunguruza abantu n'ibintu kibandanya kuba akayobera abahinga muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Imidogo ni myinshi cyane mu gihe turi ku munsi ugira gatatu ukwiyunguruza byarahagaze. Bamenyesha ko ingaruka ziriko ziribonekeza ari nyinshi cyane bagasaba leta guturira umuti ikibazo kijanye n'ikena ry'ibitoro vuba na bwango. Ni inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Abanyagihugu biyunguruza bakoresheje imodoka rusange bamenyesha ko bamaze iminsi bazinduka bigera gufata ingendo zibajyana mu zindi ntara na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura ariko bagasubira inyuma uko baje. Abifise bahitamo gufata izo ngendo ku mafaranga y'umurengera bikoze ku modoka ntonto.
Nuko njyewe Jumbura mvuye Ngozi nayo nyine rose nk'imodoka ari gushika nayo usanga nishe amafaranga menshi cyane miliyoni 50 mirongo indwi hari n'abavuga ko barishe 100,000. Abantu bandi bamaze iminsi ibiri barindiriye ko baronka ikibunguruza bakabura hose bakibagera kwa hoteli aho ziba hari amafaranga menshi haba mu kurarayo mu gufungura n'ibindi.
Abanyagihugu baha Ngozi bamenyesha ko ingaruka ziriko ziraba nyinshi na cyane cyane ku bashaka kuja kwivuza. Basaba leta kureka kwihutira gukurikiza ibiciro mu gihe izi neza ko atagitoro gikwiye itanga.
Hari n'abandi usanga bari bafise narangeze kuja kwivuza i Bujumbura kwa muganga ikarangira badakurikije barangeze ugasanga kubaye n'amagara yabo bamerewe nabi. Icyo twasaba leta rero si ikindi ni uko yareka kwihutira gukurikiza ibiciro kandi izi neza yuko atagitoro itanga gikwiye ahubwo nigerageze tutore umuti w'igitoro kiboneke hanyuma izoheze ishobore guhana abantu adakurikiza ibyo biciro izoba yarashinze.
Kuri iyo myidogo mu ruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba gateka kawe twashatse kumenya icyo mu ntwaro mu ntara ya Butanyerera baba bariko barakora kugira ngo icyo kibazo gitore umuti ariko twabakenye.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Naryo ishyirahamwe Parseme rimenyesha ko ritewe umutima uhagaze n'ikibazo cyo kwiyunguruza aho hibonekeza uruhagarara hagati y'abapolisi n'abatwara ibintu n'abantu aho babaca amande y'umurengera. Fosendi Kumana umuyobozi wa Parseme avuga ko kwiyunguruza ari umurimo wa mbere ku muntu uwo ari we wese. Fosendi Kumana avuga ko igitoro kitariko kiraboneka kandi leta nayo nta buryo yatekanije kugira abanyagihugu bashobore kuronka ingene bo kwiyunguruza. Faustin Kumana abona ko ibiciro byo kwiyunguruza bitegerezwa kuduga kuko atawundi muti uriho. Uyu muhinga mu by'ubutunzi ahanura leta gutuma ko inama rukokoma y'abishoboye bose kugira ngo baturere umuti ikibazo cy'ibitoro tumukurikira.
Yewe ngaza yuko sinzi ko bamwe babona yuko baba bategetsi usange ibitoro byamana ku muroma y'intandazo bagasubimbira n'abandi bo ntibokwibiyuguruza. Icambire cyoco umaze iminsi itatu ku mastasiyo humye abantu bashobora guhagarika. Bazureka guhamba babo, bazureka kuja mu manza bishoboka. Urumva rero uwo iyo secretaire privé ibandanye menti nizo service kuko n'ama service légitime naturel. Service légitime naturel. Hari umuntu agumye muri ratiyunguruje ubuzima bwabo hagaze n'urupfugo bago baguyinji. Hanyiki none ko leta mu gihe icyo gitoro kitariko kiraza kugira abantu biyunguruze ku buryo bukwiye kwidafise ama service public transport public tishiraho ati tudashaka ibiciro biduge reka amabisi ya leta ataza kuri uwo murimo wowo ashobora gukora ibintu kuri silvanso canke n'icyo gitoro kumbiri gifise kubera abarama service ya leta donko imodoka za leta nkawo turako ntazihari. Urumva muri ico gihe rero aba privé bariko baragira ico bita ku maintenance service minimum tuzobura ibiciro ibyo biciro biteza guca biduga. Ninde atazi ko ugiye guhamwe cyangwa ugwaye cyangwa izo bwaje kubirimo ashobora kugura ido gitoro ni barabigwaye mbwano nibigenda gute gitoro cyabagano ibitoregeze hafi ku 30,000 kewe jenyine hari abakozi bari ruguru batoze ku mirimo ngahi wacu bamaze iminsi itatu byanse kubamanuka. Ni ibintu je ndi kwanda biba wabaza hariyo kuva mu itekigeze ku 80,000 naho bora barabibuza gute umuntu yiyunguruza azokumvikana n'uwo mwunguruza bace mbwaba amutware kandi icyo giciro azocumvikana bayita muri ekonomiro raso do simbiozi. Simbiozi nuko abantu bakeneraniye naho ugira gute niwonye bishoboka guhagarara. Ibyo roje nibaza yuko no kwigingwana riyo ejo bundi bari duhanga amabiro doshanje ababunja yo agwaye ntibishobora guhagarara. Tugwana ingwano zo nihinyishu ziboneka inyishu ku kibazo cy'igitoro sikwirwa gwana wa transporteur nuko ikinjira kandi tugasubiramo tukaraba imvo ziriko ziratuma ibintu bigenda gutyo. Naya handi huwa amande kukukwa transporteur sinibaza yuko haricho viza guhindura mungizo gitoro kitariko kilaboneka kuryo buhagije. Twigige ituma aha muri Afrika hose ubundi bishatse gukimeze gucyo cyonyine pamavuzwe insiguro ngo byo dushorera hanze ngo nibiki ngo tugurirawo ni byinshi nta gihugu na kimwe muri Afrika bitameze uko nta gihugu kidafite balance commerciale deficitaire. Ibyo byamye u Burundi kuva bubaho twicare turabe rero ayo madovize ngo nari karatunganywa turabe uwakinjira ubushobozi n'ubuhe yatowe gute ayo ma monopole y'abantu bizizira ibicare bitiza gukora ibintu ngo nibishoboye karatabyishoboye kurabe ko igiciro bishobora kuba ariste cy'igitoro bagashyiramo n'abandi bakabikora iyo liberalize ishobora kugira kujamo uravuga igitoro kigeze urabona neza yuko leta iby'igitoro biri kuyanga nitume ko inama rero kokoma y'abantu babishoboye bose baze bayitere ibyumviro ande wordosa hari ibintu binyegeje uko nitwobandanya ubuzima gutyo ubuzima bwa buri ko buragaramba mu gihugu cy'u Burundi.
Iyo ishyirahamwe ry'ugwaruka rwanya ikibi n'akarenganyo rwisunze ubwitonzi ajena ririyamiriza ryivuye inyuma ihagarikwa ry'ibikorwa byo kunguruza abantu n'ibintu byibonekeje kuva ku munsi wa mbere. Jean Nduwimana arongoye iryo shyirahamwe yavuga ko kwiyunguruza umuntu ava mu ntara aja aho ashaka ari uburenganzira buri mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Jean Nduwimana abona ko iyo ubutegetsi budashoboye kubahiriza umwigidegembyo w'abantu ubwo butegetsi ngo ntacyo bumariye abanyagihugu tumukurikira.
Mu ishyirahamwe ry'ugwaruka rwanya ikibi n'akarenganyo rwisunze ubwitonzi ingingo zo kudakomeza umuntu gacaro rukiwe aje no mu kunyafu y'igifaransa turiyamiriza ihagarikwa ry'ukunguruza abantu n'ibintu ryibonekeje umunsi w'ejo uheze izo ya 48 aho ata muntu numwe yashoboye kuva hari ngwashike ahashaka aho atawaduze ruguru canke wamanuke mu gisagara ca Bujumbura ivyo byose biba abantu bakoma induru bene murango babona ivyerekeye rero ukunguruza abantu nigarahara mu Uganda ibacure kuko bikogwa byose birangurwa mu gihugu birangurwa abantu babanje kwiyunguruza kira noneho byo kwiyunguruza burya ni ukubahiriza ibyirwa shingiye kuvuga ibyo bitekanywa muri ya masezerano yatangaza kuza makungu bigenga hagati yakakemwa muntu niho bavuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kuva n'ukuja ahashaka ibyo rero bitegerezwa kubahirizwa n'ubutegetsi buba buri mu gihugu iyo ubwo butegetsi buhari mu gihugu cyacyo cyose cyane bwasigaye kuri ajya masezerano mpuzamakungu budashoboye kubahiriza iby'ukwidegembya kw'abantu mu kujya aho bashaka no kuva aho bashaka bagashika mu mahoro ruva yuko ubwo butegetsi bubataca ubumari abanyagihugu bubataca uburiko burafasha abanyagihugu ruvuga buba ari ubutegetsi buriho ku izina turavye ibihe ibitoro bimaze bitari mu Burundi ari umuzi w'ibuyi turavye akamaro k'ibyo bitoro mu gihugu dusanga ku by'ukuri ubutegetsi buhari ataco uriko burafasha abanyagihugu kuko biraboneka mu gihe umuntu yiriwe yicaye kuri parikingi imbere agasinziriraho aho kuja ku mirimo yaja kwirangurira cyangwa kuja kuraba abagwaye yaja kubaraba hanyuma ntagende ku by'ukuri naco ubutegetsi buba buhari buri ko burafasha uwo munyagihugu ni bwa butegetsi nyine burindira ko amatora agera ukaja buhamagara wa munyagihugu bati ngo ntore ni bwa bunyagihugu ni bwa butegetsi burindira ko amatagisi n'amakori atangwa bugaca buja kwiruka inyuma y'uwo munyagihugu gusa
Jean-Louis Imana avuga kandi ko ibyabaye ari agahomera bunwa aho abapolisi bihaye uburenganzira bwo guca ihadabu ry'umuriyoni abashoferi bafashwe barengeje igitigiri cy'abantu batwara Jean-Louis Imana avuga ko abo bapolisi ataburenganzira bari babifitiye kuko amande acibwa n'umucamanza Jean-Louis Imana avuga ko iryo hagarikwa ry'ibikorwa byo kwiyunguruza rija kugatwe k'abatwara igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu ubwiwe kuko ngo ibyo gutorera umuti ikibazo cy'ibitoro byamutaye kuw'amazi tumukurikire
ibyabaye rero agahomera bunwa aho abapolisi biha ingendo y'ukwa amande abashoferi barenza abantu cyangwa bakamahera yo kwiyunguruza renga bagaca babaca umuriyoni w'amafaranga ibyo nabo byakabonetse ubwa mbere ho abo bapolisi nta burenganzira na butoyi bafite bwo guca amande y'umuriyoni w'amafaranga abantu bakosheje ibyo by'amande bigengwa n'amategeko umucamanza wenyine ubwiwe nawe nyene abishobora iyo ajeje guca urubanza akumviriza hanyuma akagira icyo bita rujijema niho afata ingingo y'uguca amande nawe nyine asanzwe yanditswe abarenga amategeko nta muntu n'umwe wundi afise uburenganzira bwo guca amande umuntu nuko yakosheje ikidakiriye ibyo bita amande administrative n'amahera atarenga 5,000 nta ntasumpa arengayo amande administrative n'amahera make cyane abo bapolisi bafise rero uburenganzira bwo guca manda administrative kira noneho bwo polisi barafise ico bita code de la route bakoresha barafise ico bita amategeko agenga ivyo kuyunguruza abantu n'ibintu nta muri yuni bwo kwerekana ko wanditswe yuko bashobora kuca umuntu w'umushoferi yarengeje abantu rero iryo hagarikwa ry'ibikorwa bijyanye no kuyunguruza abantu no kuyunguruza bija kugatwe kabatwara wa polisi n'abatwara nawe ba polisi nyene ibyo rero bibazwa byose umukuru w'igihugu kuko niwe ajejwe ubuzima niwe araba ubuzima ku munsi bw'abanyagihugu n'igihugu ngaha mu gihugu nta wundi rero abibazwa tariwe abo bantu birirwa biyaniki bakavaho mbere bagwaye aho ku kibuga kuzakotebu hariya za Gitega hariya mu ntara hagati mu gihugu abo bose nta kindi na kimwe nta kintu na kige babazwa nta wundi n'umwe abibazwa atari ujejwe igihugu no kuvuga uramutse igihugu ubazwa ivyiza karabazwa n'ibibi n'umukuru w'igihugu wenyene ubyiye.
Inzamba
abanyagihugu bo muri komine bwambarangwe baratabaza abapfungwa bapfungiwe muri brigade yaho ibwambarangwe bazanywe n'igipolisi kibakuye mu rumonge bavuga ko babayeho nabi imbeho n'inzara bibarembeje cyane abanyagihugu bawo busoni babayeho mu bwoba bwinshi abanye nabo bariko barahunga kuko naho nyene abaho bafashwe bajanwa gufungirwa mu rumonge abo banyagihugu barasaba inzego zibijejwe hamwe n'abajejwe agateka kazi na muntu kubugira ico bakoze kugira ngo ayo mabi atuzwe ni muri ya Julienne Muzinga.
Nkuko makuru ava ngaho muri komine Busoni abitumenyesha abo banyagihugu bafungiwe aho kuri brigade ya Bwambarangwe ngo imbeho n'inzara byababangamiye abo bapfungwa ngo bakaba bazanye n'igipolisi kibavanye makamba muri komine ya Rumonge ngo bazize ko ari abakomisiyonere abakokayi eka mbere n'uwafatwa atembera atakaza afise baramutwara. Abo banyagihugu baho i Busoni bavuga ko ibi bibiba no ku banyagihugu baho nyene Busoni barafatwa bakajanwa mu Rumonge gupfungirwayo bamwe bakaba batanguye guhunga kubera ubwoba.
Kwibrigade Bwambarangwe ya Mukenke ubona aho bafungiwe n'ukuri birateye agahinda birababaje babonye n'abanyururu benshi cyane n'ababuze icyo barya imbeho ndetse n'ukuri uwagira ikintu yabafashije kabisa arabafashe kuko birateye agahinda kubaraza nyine bamerewe abantu atabagira bafite bose ndi kumarigara baca bakuyora bano basye mu busho babashyira bakuye makamba no mu Rumonge bo babaje no kumwe Bwambarangwe nta muntu n'umwe baziyo ariko ibya mbere bahanyoyeyo abari ngaha rero ku mukinzi nabo Bwambarangwe abanyororo bafashwe nayo nkuru ku buryo nini nabo nyine abatwara bake batwara mu Rumonge
abanyagihugu basaba ko inzego zibijejwe hamwe n'abajejwe gateka kazi na muntu ko bogira icyo bakoze kugira amabi nk'ayo ahagarikwe. Tubibutse ko ibi bibaye mu gihe umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano aheruka kumenyesha ko bagiye kuja barafata abakomisiyoneri n'abakokayi mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefoni urongo y'igipolisi muri iyo komini ya Bwambarangwe kugira ngo agire icyo ashikirije ku buryo abanyagihugu bapfunzwemo ariko turamukena.
Imbere yo gusozera no makuru n'umwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku kibazo cy'abanyagihugu bagandagurwa kenshi n'abo mu kibano biturutse ku kwikekana ku bijanye n'uburuzi ku isoko mu gishyirizwa na Bonfils Niyongere
ku isoko ku
kuisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ukwagirizanya uburozi bibandanya guhitana ubuzima bw'abanyagihugu mu myingo itandukanye y'igihugu. Abanyagihugu baricwa n'ababanyi babo kandi bigakogwa atamatohoza baye canke atanivyemezo. Ayo mabi akaba kenshi adahanwa mu gihe ababa babikoze baba bazwi mu kibano. None iyo nyifato yoba itegwa n'iki? Indyane mu miryango canke uruhendo? Muri kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 30 mu kakaro umwaka wa 2025 turaja mu mizi y'iki kibazo twongere tuganire n'abizi by'imibano twumve ico basaba abategetsi n'abanyagihugu. Kuri mikro ni Bonfils Niyongere kazi. Ubwicanyi bufatiye ku bintazi byo kwemera amarozi burabandanya gushinga imizi mu gihugu cy'u Burundi. Mu mihingo itandukanye y'igihugu abantu cyane cyane abageze mu zabukuru ntibasiba kugandagurwa bagirizwa amarozi. Amatohoza y'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki ayo hagati y'akazi na muntu arerekana ko benshi mu bicwa bagirizwa uburozi baba bahogwa amatongo rimwe na rimwe mbere bagahogwa imvo za politiki canke ibindi. Ido nido kubijanye n'ubu bwicanyi reka tubibaze mugenzi wacu wa Radio Publique Africaine Danny Claire iratwumva.
Ku mutumba Gatarara zone Nyabibondo muri komine Nyabiraba mu ntara yahoze ari Bujumbura kwigenekereza rya 30 ukwezi kwa Ruheshi abantu indwi barafashwe barahuragurwa batandatu muri bo kugeza aho bitaba Imana banagira ko baraturirwa umwe Imana yarakinze arakugwa mu byara by'abanyagihugu. Imbere y'uko ubwo bwicanyi buba hari intonde z'abicwa zari zarakwiragijwe
mashure ngene mugasarara namaze kubishiraho niho baca barusangaho abakuru b'icyumba n'abandi nyine barandika abantu bazishwa mugabo nibo bari bazana bazishwa bari bo bari bagiye hazishwa bari mu gamu bikenere.
Mu ntara yahoze ari Cibitoke kuva umwaka utangura kugeza ubu hamenyekanye abantu 11 bishwe bagirizwa uburozi. Nta komine n'imwe mu 16 yahoze agize iyo ntara atashikiwe nako kabi. Rimwe na rimwe abantu bicwa bazigishari
urashobora kuraba ukavuga ati naka ko afite imyaka myinshi ujyana umurozi cyane sigaba yitikiye utuzo tw'imana yamuhaye bakamwita umurozi. Icyo gihe uwo muntu bakamwica kandi abakora ibyo bintu baba bazwi ariko ubutegetsi nta kintu bo bivugako ugira ngo uce kumva ngo urubanza ngo rujye mu matohoza bikaherera ngaho.
Mu ntara nka zose ubwo bwicanyi bwamabyibonekeje ishyirahamwe rituruka mu gihugu cya Suisse ryitaho kugarukira ku mpunzi gusa mu cyegeranyo ryakoze mu mwaka uheze ryavuze ko abantu bagiritswe uburozi biturutse ku matati aho abasanzwe hagati y'abantu n'abandi amatati y'amatongo hadasigaye inyuma ukudahuza mu byumviro bya politike. Gusa birababazwa n'uko igipolisi kitigishijwe inyifato cugira mu bijyanye n'amatati ati cyangwa kaguma bifatiye ku burozi kubwa osa igipolisi kumwe n'ubutungane biratazanirwa mu bihe nk'ibyo na y'amatohoza ntigiragira icashitseko. Akenshi kubwo iryo shirahamwe umutuba gufunga ababa bagirizwa uburozi kugira babe barakingirwa umutekano wabo
bose banegura ata umuhanikwere.
Ubisha bwo kwica abantu babagiriza uburozi biba mu gihugu cugarijwe n'ibibazo nk'ibiri mu Burundi bivugwa n'umwigisha wa kaminuza Paul Nkuzimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano akavuga ko igihugu gifise ingorane z'ubutegetsi haduka byinshi harimwo nuko abantu batangura gushavura bagatangura guca mu bintazi kugira ngo bihorane cyangwa barondere uwo bataka iryo shavu
kiva cyane cyane ku bintazi kutamenya abantu basanga nibafise ibyumviro by'iterambere. Muri rusange rero izo mvo n'ubundi bashobora gusanga imvo imwe ishobora kunyegeza inyuma y'iyindi cyane inyuma y'izindi nk'uko nabivuze rero muri rusange ibyo byose biba usanga bihagaze mu cyane mu gihe hari ubukene buteye ubwoba mu Burundi cyane cyane mu ntarara zerekeye kubura ibitoro. Ibitoro murazi yuko karahara morgana ndi wachua itoi uze na chila kime nishowoka kani wichiro wichari duga ya kumure ngera hivi nuzose ya watu wakinera kai nano neho ninja wichiro iguma viduga kurugero utegua mulikige haimakande ugasanga hariho nuzose yeki ya makori ya mataksi na mataksi mashasha kuzo kule lero uchusanga nuzose vili vili kumiva bitewe nuko igihugu kiko kiri mu ngendo yo gusambuka
umwigisha Paul Nkunzimana abona ko kugira ivyo bihereho fatwa ingingo zituma ishavu ry'abanyagihugu rigabanuka eka n'ubutungane bugakora akazi kugira abanyagihugu bareke kwihanira
mu gihugu usanga hariho muri iki gihe umuntu atakigira agaciro agasoye cyane mu kwenye byinshi basanga biva ku bukene niraba yuko ingingo ya mbere rufatwa ari uko ubukene buva muri icyo gihugu umva rero muri icyo gihe harakene yuko ubukene buranduranwa n'imizi harakene yuko igihugu kironka ibitoro bikwiye kugira ngo kandi ikiro ishobore kugabanuka harakene kandi yuko hafutwa ingingo zose zo kuduza ibiciro kuduza amataxi no gushinga amataxi mashasha harakene yuko imishahara iduzwa ku rugero yaho ku rugero rwaho ibiciro bigeze kandi agashyirwa mu ngiro umugambi nyamukuru w'ibikorwa binini bya leta ibikorwa remezo kugira ngo ubushomeri buhave kandi ibyo bikorwa bikajya mu bisata byose haba mu burimyi haba mu budandaji haba mu gushinga amahinguriro hakenewe uko ubutungane bukora bwidegeneza abantu abagira abakora ibyaha bose bagakurikiranwa kuvuga akeneye ubutungane bwigenga hanyuma rero icya nyuma arakeneye abanyagihugu barakeneye yuko babona umwidegenzo
nkuko abishikirije umwigisha Paul Nkunzimana kuri icyo kibazo harakenewe inyishu yihuta ijyanye n'ubutungane bukora neza igihugu kirimo ituze hamwe no guhoza ko mu kwihaniza no kurarikira abanyagihugu guhagarika no kurandurana n'imizi iyo ngendo ubwo ruhagarara akaba ahanini rubazwa leta gusumba abanyagihugu ni hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwari kumushikirizwa na Bonfice Niyongere ndabisango ku munsi wa gatatu uza na gahwana
cari kiganiro ku isoko.
Nunga hadi chetu sozera no makuru nkabashimiye mwibwe mwese mwaziteze yo mpinga shimira nabagenzanje umwe wese ubwitciwe bamfashije kwaturukaniriza mugire aho mwamuba we mubanyira mu byanyu nagahwa.